abarundi aho baherereye hose ku isi, tubananya kubahamagarira kwemera kuja hamwe n'abana aho muherereye kugira ngo inguvu zacu nizashika mu gihugu cyacu cy'amavukiro zizoba ari inguvu ziboneka, zizoba ari inguvu nyinshi cyane. Igihugu natwe kitwiteze ko byinshi, naho atariho turi, ariko batwiteze ko byinshi. Tuje hamwe rero, izo nguvu nitwazitwara tuzitwariye hamwe, n'ukuri nabo twazize mu gihugu bazobona yuko aho twagiye tutagiye kwicara, tutagiye kurera amaboko, yuko mu by'ukuri tubiyumvira kandi ko tubakunda. Na kare nibaza ko turacafise imiryango hariya, imiryango yacu twese hariya, dukeneye kubatera intege, dukeneye kubashigikira, kandi ibikorwa bikorerwa iwacu n'abantu bari muri diaspora ni ibikorwa bishimwa. Ubwo rero tubandanye dushira inguvu hamwe kugira ngo izo nguvu zacu natwe duterere agacumu k'ubumwe mu kubaka igihugu cacu. Murakoze.